Tashimile komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika muri Uganda twumvikanya kuri FM 88.9 ya Voice of Muhabura ku isi hose tu live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga ikiganiro muri isanga tuno munsi mwagiteguriwe mukaba mugiye gukishikirizwa na Diana Nini Nahazwe nkuko vyama ni kiganiro kiremesherezwa muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndiyo hano Kampala Uganda.
Ndiyo mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ituka cha politike ni yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi biteye impungenge abatari bake murimo harimo Ekleziya Katolika biciye mu itangazo ryasomewe mu misa zitandukanye z'amaparoisse yose yegukira Ekleziya Katolika mu Burundi. Inama y'Episkopi Katolika iheruka gushikiriza ijambo yerekana ingene u Burundi bwifashe mu bisata nkoramutima bitandukanye. Mu vya Episkopi Katolika bashikirije muri iryo tangazo harimo ku Burundi bwoshora kugarukana ituze, kurwanya kudahana, kwihanganiranira mu vya politike, kubahiriza agateka kazi na muntu, gufata mu minwe ikibazo c'ubuzima buzimvye, kunagura igisata c'ubutunzi, amafaranga y'agaciro n'ibindi. Muri sangare no munsi rero twatumiye Musenyeri Mukuru Simon Ntamwana yahoze atwara diyoseze nkuru ya Gitega iri ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi, akaba yarigeze no gutwara inama y'Episkopi Katolika muri ico gihugu kigwiriyemo abakatolika. Musenyeri Ntamwana rero tumwakire, ni inararibonye iraza kutuyagira ku bihe vyamuranze yongera nadufasha no gutahura uko Ekleziya Katolika ibwirije gukorana na leta ku neza y'ikibano na benecho tudasize inyuma ico Ekleziya Katolika igona kwibazo bimwe bimwe. Musenyeri Ntamwana kaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kwemera ubutumire bwacu.
Murakoze cyane, turagize bwake, turagize mwiriwe mwebwe mwese muriko murakurikirana kino kiganiro. Ndabashimira cyane ko tugisangiye.
Murakoze Musenye. Mukanya nari mvuze ko muri inararibonye kandi sinibeshe muri iyo ubu muri mu karuhuko kizabukuru mukabayemo gutega Musenye.
Akaruhuko kizabukuru nyene gatangura ku gutera gutera ubunebwe, ariko umuntu amazemo amezi 2-4-6 arahava agashikira uburyo bw'uko aba muri ako karuhuko mu kwakira udukorwa tutaremereye mugabo kandi twingira akamaro. Ariko rero jeho ndahiriwe nk'uko bavuga mpiriwe mpishije, nuko kandi mfise umugwi w'abakristu. Umugwi w'abakristu nita umuryango w'abuzuriza mana. Umuryango w'abuzuriza mana nkawushyiramo amashami atatu, amashami agizwe n'abalayike abakristu basanzwe mu ngo zabo, hakabamwo ishami irye babikira, hakabamo n'ishami y'abasaserdoti. Uwo muryango rero ubu uramba utundi twinshi twugukora kandi ndabihimbariwe ariko kandi ntibagiye gutabara n'eklezia uko nayiragijwe bampamagaye mu butumwa bwo gutanga gutanga ikonfirmasiyo ndagenda cyane guhagarikira uwundi mugirwa mweranda niko kuko ibyo rero nibyo ubu nkora ngumva umva mpimbawe nako karuhuko kagaheza kakamba karyo ko gusenga cyane cyane kukwibuka abo bose bangiriye neza
mu gusenga muraza muradushiramo mutwibuka muri uwo muryango harimo impfubyi iyo tuvuze impfubyi haba harimo iz'intambara haba harimo impfubyi zitandukanye turaza kubigaruka ko hanze hato umusenye ariko harya inama y'abepiskopi katolika mu Burundi mwayitwaye imyaka ingahe kuko mwari mutubwiye ati umuntu araruhuka barayakoze bitandukanye byinshi rega kuva ku ya myaka mwinjira muri ekleziya katolika kugira ngo mutangure ibikorwa bitandukanye mwayimaze mwe imyaka ingahe mwitwara inama y'abepiskopi katolika
ukurongora inama y'abepiskopi nyezina ndabimazemo imyaka 12 kubera ko nyine hari mu bihe bitoroshe hanyuma rero bagenzanje baransaba yuko nomara iyo myaka mu bisanzwe nta umara iyo myaka yose twama tumara imyaka 6 ariko nyine mu bihe bitoroshe tubona yuko abepiskopi babona yuko ari byiza ko bidahinduka birashoboka nibyo rero byashobokeye nibyo
byabarabizeye
ariko kandi naratwaye n'inama ihuza abepiskopi b'akarere ka Congo ka Repubulika Demokratike ya Congo hamwe n'u Rwanda n'u Burundi iyindi myaka 6 ibyo byose rero bigatuma bagira ingendo nyinshi cyane amanama menshi cyane mugabo Imana ishimwe byarashobotse noneho raba
ni nyuma y'imyaka rero 12 mutubwiye haba mu Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri mu mabanga yo kuyobora igihugu c'Imana mu butumwa bw'umwungire ni ikihe mwama mwibuka co baca arabashitse ku mutima kikabanyuraga musenyi aga telefone ka musenyeri Simon Ntamwana karavuyemo ariko muhinga bw'ivyuma babidufashijemo basubire bamuturondere turiko tuvugana aherereye I Vaticano muri kano kanya yagiye mu butumwa bw'ibi bwa misi yose baramuturonderera kugira ngo agaruke atwishe ku bibazo bitandukanye dufise n'ivyo namwe bwe mufise kuri Facebook yacu mukaba muriko muradukurikira mushaka guterera ibyiyumviro mushaka kubaza ibitandukanye muturungikire amanimero yanyu ya telefone mubicishije kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu turarindira ko muhinga bw'ivyuma batugarukiranira musenyeri Simon Ntamwana kugira ngo abandanye atwishura utubazo dutandukanye haba mu vyamuranze mu buzima bwiwe akiri mu mabanga atandukanye yajejeshejwe na Ekleziya Katolika mu gihugu cyo Burundi yanavyivugiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo birumvikana ko hari byinshi yagiye acamwo hari politiki zitandukanye z'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko byose turaza kubigaruka ko aragarutse ku murongo wa telefone musenye muratu ego muratu babarira ivyuma ntibisezerana ariko ndanasaba imbabazi abakunzi b'ijwi rya Amerika sinzi ngene byari bigenze ariko ni byiza ko mugarutse ariko ndavuga nti muri iyo myaka yose mwaciye muhaba mu Burundi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo birumvikana u Rwanda mwarahakoreye n'ahandi ni igiki cabanyuze cabashitse ku mutima mukavuga muti iki kintu muri ino myaka namaze ndongoye igihugu c'Imana sinzovyibagira
burya akarere ka Afurika yo hagati karafise uburyohe bwako cyane cyane mu biraba ubuzima bw'Ekleziya Katolika nibwira yuko ako karere kari mu turere twa Afurika twagize ibakwiye ry'umugisha w'Imana karonka abantu benshi bakira neza Ekleziya Gatolika haba muri Congo iharanira demokratike demokrasi haba mu Rwanda haba mu Burundi abakristo ba Gatolika nibo benshi niho rero icyampimbaye rwose mu buzima bwanje kwabaye uguherekeza abo bakristo mu kwemera kwabo kwatumye bamenya ingene iteka ry'umuntu ringana ingene ryotezwa imbere ingene twagenda turagitwara ariko ku buke uko bwije icyo rero kiraheza kirampimbara cyane ari nacyo cyagiye cyagiye mu mutima mu ntimatima y'ubutumwa bwanje kugerageza gukomeza iteka ry'umuntu umuntu rero umuntu nk'uko tumusanga mu ijambo ry'Imana ngiyo indoto namye fise ngintumbero n'uno munsi ngumana mu mutima wanje kugira ngo ndabe ko uwo muntu twumuteza imbere twumubaha twumukunda uko abwiriza gukundwa ntiduhave tumu tumwitiranya n'ibindi ntiduhave dukurikirana izindi nyungu ataco ziri buzanire koko abantu atari imbere ukubaryanisha
murakoze cyane
ko dushobora kubigona
ego murakoze cyane Musenyeri Simoni nta mwana mu nkundire gato nkubitire ku mirongo ya telefone hari abanyagihugu bafise utubazo bibariza turakira Izahake Izaha ikaze ku ijwi rya Amerika Izaha uratwumva
ndabumva neza cyane ndi muri Kenya
yego akabazo kawe
ikibazo cyanje kijyanye ngomba kubaza nyakubahwa Musenyeri mbega Burundi ubu kuvaho yo mfite imyaka 20 ni donke mfite imyaka 35 y'amavuko mubitandwe dushaka kumenya Burundi buri ko buva he buja hehe twebwe ku bajene b'iki gihe ku myaka dufite n'ubuzima buhanze igihugu uno munsi akoze ikibazo cyane n'iki
Izahake aho muja naho muva ubiruranishije mu kintu byo kwemera Imana canke mu cyayi gisata
Monsi kurira neza gatoyi mukambwira ikiganiro aho kivuye naho gihise kugira ngo
yariko aratubwira bimwe mu byashoboye kurangura mbwa wibaza yuko akabazo kawe ushaka ko akwishura aruranishije kuki wifuza ko akabazo kawe Musenyeri nta mwana akishura aruranishije kuki ubuzima bwahe bwo kwemera bwa politike cyangwa bwige
bwo kwemera mu kuri Ekleziya Gatolika turavye itangazo Ekleziya Gatolika yasohoye
urakoze
cyane
ngira umusinyize Christophe we ari kuri anatume na matwi turasaba imbabazi nimba namwe byababangamiye mu matwi Musenyeri avuze ku itangazo ryasohotse ngira yavuga rya tangazo riheruka gusohorwa n'inama y'Episcopi Katolika mu Burundi aho birikanye ico uko babona Burundi ubuzima bw'u Burundi mu bisata bitandukanye ubutunzi agateka kazi na muntu n'ibindi mu mwishure uwo mukunzi w'ijwi rya Amerika amagari muri Kenya
iteka ry'umuntu kuri twebwe umuryango w'Ekleziya Gatolika nagahambaye iteka ry'umuntu ntirishobora gutandukana n'ukwemera kwiwe ndiruko kwemera naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika niyabwo umuntu yemera Imana akemera yuko ariyo ndemyi nuko imuha ubuzima atariwe atariwe ariko ariha ikibanza hagati ya bene wabo mugabo agisangiye nabo kuko Imana yabashatse bombi yabakunze bose iryo teka rero iryo teka niryo nshatse kukwishyura ku mugenzi. Iryo teka nta ushobora kurikomakoma, nta urifitiye, nta ufite uburenganzira bwo kurihutaza, bwo kurimugaza, bwo kuriraba ijisho rihiritse nk'uko umengo niwe arigaba. Ego abantu turazi twese yuko babanye bashobora bashobora kubwiririkanya, bagashobora gushika ku neza ibahuza, nkuko kandi bishobora kubangira kuri uko kubwiririkanya ugasanga bararyanye. Mu gihe rero bibashikiye no ngaho, iryo teka niryo baza bagarukira. Naho twaryanye, naho twagiriraniye nabi, tugaruke n'ingoga kuryubahiriza, kurikunda, ni naho mbere dushobora gutezanya imbere nk'uko umuntu wese abyifuza.
Iryo teka ryifashe gute ku bwanyu bwa Musenyeri mu Burundi ari kwegereza amatora muri 2025 2027 tugarutse muri rya tangazo ry'abungeri ba Ekleziya Katolika mu gihugu cy'u Burundi, ku bwanyu iryo teka ryifashe gute?
Nibwira yuko tugenda natwe dutera imbere mu kumenya yuko umuntu ariko atihabwa nk'uko n'abakurambere bacu basokuru banyokuru bagenda barabitureresha babirereshe abaje imbere yacu bakababwira neza yuko umuntu ariko atihabwa. Icyo gihe rero umuntu ariko atihabwa araheza koko akubahwa mu burenganzira bwo kubaho, akubahwa mu burenganzira bwiwe bwo kuvuga icyo yiyumvira, icyo arota nawe kugira ngo amererwe neza. Nuko mu kugenda afise ibyunganira iryo teka aho hose ari, ari mu kumubungabungira amagara, ari mu kumusigamira utwo atunze, ari mu kuduteza imbere, ari mu kibano cyiza, ibyo byose bikabwirizwa kugenda byubahirizwa kubera rya teka. Mu Burundi rero hariho ibibiri birikomeretsa, hari abarikomeretsa bari mu kibano gisanzwe. Naraye numvise yuko hari abantu babiri bapfuye bakurikirana muri komini Bugendana bishwe, kandi ari abo muri CNDD-FDD. Byarambabaje cyane kuko narinda bazi kumva yuko bishwe gutyo. Jewe n'ukuri biranyereka ingene tukiri mu ishamba ry'ukwicana, tukiri mu ishamba aho itegeko ari irya rindi akaruta kandi karakamira, birakabura. Ibyo nyine nibyo bitobaye. Ariko kandi no mu ntwaro turabona abirekura bagaheza bakagirira n'aba babanyi babo, bakagirira n'abo bamye bakorana, nuko bakabakanga. Ibyo rero nabyo nyine biratuma rya teka ryononekara. Ni nacyo abo bungere bacu bahavuye bagira batemwe, oya no kurinde dushobora kunumba, cyane cyane abantu bagiye gufata ingingo zihambaye mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri ziraba ugutwara igihugu cyacu. Byaba byiza babimenye kugira ngo babihubure. Kandi nibwira yuko aho ku bwanje baragize neza cyane kutwibutsa icyo dutegerezwa, kutwibutsa icyo twogwanira. Mm-hmm. Aho twaba turi hose baba rero abatwara baba batwarwa, nibubahe iryo teka ry'umuntu mu mpande zaryo zose. Niba mbere gushika naho n'ubu batiyumvira kumwe, badashobora kumuryagumba ngo nuko batiyumvira kumwe, kuko aho tuzatuko turakomeretsa ya nama twigira yo kuba abanyedemokarasi. Mm-hmm. Yo kuba yuko soneranira mu kugenda twubahiranira ibyumviro byacu bya politiki.
Yego. None ga musenye kuri byo byose mutubwiye abo bibugenda na abandi batandukanye bavuzwe hirya no hino mu Burundi utundi tunenge twagiye turadomwa kuri tokini inama nkuru ya Episkopi Katolika mu itangazo ryabo ku bwanyu mwibaza ko intandaro yayo mabi atandukanye Burundi bwagiye buracamo n'ubu mukaba muvuga muri Kiliziya ya Katolika ko akihari ari intandaro ni iki?
Imre kubwanje narabivuze harashize utusi kubwanje nuko abantu bagenda bararyanira amatungo abo badutwara cyane cyane usanga ariho baduha ako karorero kukuryanira amatungo kukusemekera kanaka kuko yoba afise utuka twinshi cyanke utundi dutungwa twinshi ugasanga turamukuye ku musozi kubera ko dushaka ko dutabikira muri iryo tunga ryiwe kandi tugira tuti akabandanya atyo azoturusha igihagararo zewe nabanye politike ngira ngo 80% ku ijana mu bategeka kandi kuva kubo hejuru zengira nti uwo mutima wuhinduka twoshobora n'ukuri kurongora neza buno Burundi nacyo kikaba igihugu giheka abana bacu bose kibagaburira neza kibitwararika bose atanumwe avuyemo uko kwikunda rero uko gushaka kurundarunda amatungo ngo aze iwanje honyine ku mubanyi ntagende kururi ya wundi wo kumutumba ukurikira ntihagire ikiboneka kimuha iteka ivyo iyo nyifato niyo jewe nibwira ko yadukwegeye amabi yose tubona mu Burundi.
Murakoze ku muco muduhaye dusubire ku mirongo ya telefone twakira Jean Pacifique ikaze nawe dusangira ikiyago na Musenyeri Simoni Ntamwana yaduteye iteka yo kuba muri sanga y'uno munsi uhereyega Jean Pacifique.
Mwerewe neza ndinda baramutse mbere wa Zambia mugwa mukuru wa Rusaka.
Akabazo kawe?
Akabazo ahubwo nandwo ka akabazo ahubwo nashaka hanini nange icyumviro cyangwa igitekerezo cyanjye icyumviro cyanjye cyangwa igitekerezo cyanjye mfite ubwo igihugu cyangwa kugira ati butabikanye ubutunzi bwacu bw'igihugu twakumvikana nyine ukuntu twisangira kuko byose ni byacu nta kuvuga ngo bariya ngo biherekanye bonyine cyangwa abana bo biherekanye bonyine ni naho tubate kungurana ibitekerezo kuko umuntu ari wakace ikintu akakiyerekanira wenyine usanga nta kintu ari kushika ariko bibaye ngombwa ko babitangira bose tanga ibitekerezo bagenda bungurana ibitekerezo bagatanga ibintu biri kugenda neza.
Urakoze cyane. Urakoze cyane Jean Pacifique ngaho muri Zambia. Jules nawe uratwumva? Jules uratwumva? Jules mwenga bwizyuma ko baragerageza kumva ko Jure bumwumva. Hanyuma rero ga Musenyeri tugarutse ku vyo mwariko muravuga uno munsi mu bindi vya bigihanze u Burundi mwibaza yuko amacakuri y'ubwoko ari kimwe mu bibazo bivugwa mu Burundi canke ico kibazo co caravuyemo ntikiri muco twokwita ikibazo kifatika kihari.
Kuvuganaje amacakubiri y'ubwoko azanwa nicyo mbejeje kuvuga kwa kwikunda kwa gushaka kwigarurira amatungo dushoboye kugenda turayora mbere binaciye no mu busuma kenshi kuko twarabonye abatunze aratunze mu mwaka umwe mu myaka ibiri bari mu butumwa bwo gutwara ugasanga bamaze kuronka miliyoni miliyardi kubera ko nyine biba biciye mu nzirikariyo niho rero uko gushaka kuyora amatungo gushaka kuyihereza ko jyewe jenyine bica binyosha kuronka akagwi k'abagenzi twubwiririkanya kugira ngo bya bindi ntibintakarane kugira ngo bya bindi sindabisamaremo niko rero kugenda gutora mwene wacu cyangwa mubyaranje cyangwa umukwe wanje n'ibindi mwene ivyo ugasanga rero babandi bagiye gutorana batyo bakurikije amaraso yabo bakurikije amamuko yabo ivyo bigaca biba urudubi abandi bakabona yuko ari umugwi hariya wagiye hamwe cyane rero mbere ugasanga bagize bati babandi nabakomoka kuri uriya mundu ibyo rero bigaheza bigakomeza bigatuma abandi biyumvira yuko yoba ari amacakubiri y'amoko ku bwanje ayo macakubiri y'amoko siyo ari intandaro y'uburyarya buri mu Burundi eka nibwira ko ayo moko ataboza kuyaryanira ko azi neza yuko atayihaye azi neza yuko twese tuvuka nk'uko wa mutunzi Yobi yabivuga tuvuka turi gusa turi mburungu ababyeyi bakatwambika nuko utwo izo bafise hanyuma n'igihe dupfuye tugasubira inyuma emwe ata nk'abatu badutekereye ata manoti badutekere badusasiye nk'uko bida akaguma ngaho none rero ngazi neza yuko twuramuka dutegereye yuko iryo tunga ibyo byiza biri mu Burundi byosangirwa bigaheza bigashika kuri bose n'ukuri Uburundi bwotekana Uburundi kandi bwotera imbere n'ingoga ugasanga turashoboye kunganira igihugu kizima mbere n'amakungu agaheza agahimbarwa no kubona umutahe wacu uboneka
hama utwo tunenge dutandukanye kanye dufatiye kuri ya mipaka nayo yugagwa ndaziko mu kwa gatatu abepiskopi ba Kongo b'u Rwanda bahuriye mu Burundi barasohoye itangazo bavuga ati yamara Burundi n'u Rwanda nibaraba abanyagihugu abakristo bariko bara habonera makuba kandi atari bo navyo ivyo bintu muyivuga kwikiga musenyeri gushikaho vyanka kumubanya banano yundi imipaka ikugagwa bikaba nk'ico mwise urudubi niko mwavyise
emwe ndibuka ijambo umukuru w'igihugu cacu nyir'icubahiro Evaristo General Evaristo ndayishimiye yavuze ariko aripfuza umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi ati umubanyi araryoha nta kumwiteranya ko niho rero je nugira nti iryo jambo yavuze egome nibwira yuko ridutuma twipfuza yuko ibyo byabaye byo kugara imipaka vyotezura n'ukuri byaragiriye nabi abantu batari bake b'abanyarwanda bigira mu Burundi b'abarundi bigira mu Rwanda bakagaruka bose bakaza basumye kugira ngo bateze imbere utwo bariko barakora kandi boroherwe nibwira ko icyo kintu nk'uko twese tubyifuza cyo koroha maze ibigora nyejukuri bigaheza bikaronderwa iyindi nzira iyindi nyishu atari ukugara amayira kandi tuzingene amasumo yama ari yamari kumubanyi kuko nyene ari umubanyi azi neza icyo nandi makeneye nkuko nandi mbanzi cyakeneye duheza tukagenda turaguranana tukagenda turasangiza nyo twe dufise nicyo gituma rero nicyo choheza kikoroshwa ego byabaye ku ruhande rw'i Burundi umuntu agenda mu Rwanda ashoboye gushikira ayo ma ashoboye gushikira iyo mipaka arugururirwa hanyuma akagaruka mugabo nibwira yuko n'u Burundi bwo turonderera uburyo twoshobora kukubitira muri icyo gihugu tutarinze gutama.
Murakoze twakire Olivier ikaze ku ijuru rya Amerika.
Ego murakoze.
Uherehega Olivier.
Ndiyo merereye mu Kinyinya.
Kinyinya ni muri mu ntara ya
Bujumbura.
Akabazo kawe rero kwa Musenyeri Simoni Ntamwana, Musenyeri mukuru.
Mbanje kumuramutsa Simoni Ntamwana.
Arakumva.
Nataka kuba
ego
ikibazo cyanje kihagaze uko ndashaka kubaza Simoni Ntamwana timbe uko gwiki ni giki yofasha leta ya kino gihe uburyo urabona imipaka ya rugawe yitwaje umubano mubi ni giki yofasha kuburyo twebwe abanyagihugu tujezurigwe nuko kuno vuga imipaka ni giki yohanura leta kugira imwumve kuko isanzwe tuzi yuko ari n'umwepiskopi mukuru anahanura bikumvikana.
Ubwo ntiyaheje gutanga impanuro ga Olivier bava umusubiza inyuma reka ndabutse
kubivuga.
Yego, aruheje kubivuga.
Nari nkeneye kubivuga nibwira yuko ikiganiro cyiza cyoza hagati yabo badutwara ati Rwanda n'abi Burundi ntende umva yuko twoshobora gushika ku nyishu nziza ego muri kahise turashobora kuba twarahemukiraniye muri turiya kandi bitavuye byanse bikunze ku mutima mubi nicyo gituma nibwira ko ikiganiro cyiza cyoshoboka ntidusiba kubihanura ntidusiba kwerekana ingene ikiganiro umwe n'icyo gishika ku neza n'ingoga ugusumba umukazo ugusumba uko kwiyugarana ku Burundi bw'iki gihe hambavu y'u Rwanda nk'uko n'u Rwanda buhoro buhoro guhava rugira ruti nanjye niyugare maze twe ngaho turi abantu twugira tuti twarabishanije imigongo abarabishanije imigongo imwe baba bashaka nyine kumarana nta kundi baba bashaka kuvana mugabo simbona ingene umuntu yoteka u Rwanda ngo arushire hariya cyangwa Burundi ngo arushire hariya ngo vambavu y'u Rwanda ahubwo ko turi kumwe turondera uburyo bw'uko uko Imana yatwiterekeye hamwe kubandanya tuguterera mbere kukaba kwiza gusumba.
Musenyeri, muvuze iby'u Rwanda n'u Burundi muvuze mwebwe abavuga abanyagihugu niki nje niyumvira ba Barundi bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda harabari Mahama harabari muri Tanzania zanduta na zande kiriya kibazo coco mukivuga ku ikiti munzi z'abarundi gikwiye gukogwa n'icahe kugira ngo batekanigwaho bari bashobore gutahuka mu gihugu cyabo.
nukuri impunzi ariyo yose uri yagiye ejo yagiye hirya ejo n'umuntu agowe cyane mu mutima wiwe abatari bakeje we narabiboneye hanyuma hama narababonye nuko aho zanduta za zamkabila naragiyeyo nuko narababonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaronse ubuhungiro hariya bagashikayo mbere bagahabwa n'ubwenegihugu burya aho wavukiye emwe hamagoye hamariho handitse mu mutima aho wabonye ubwa mbere aho wataye uruzogi hama hakumotera nicyo gituma rero impunzi uko zoba ziri kose bozorohereza kugira ngo zigaruke mu Burundi kugira ngo ibyo bishoboke ku ruhande rw'u Burundi nyene nihabe uwo mutima w'ukugiriranira impuhwe kugira ngo abo bagiye bahave baza ba biyumvira ngo turagowe nitwashika nkuko kandi nabo nyene mu mutima boza bagira bati twebwe dutahe tugende dufashanye n'abari ku baratwara egomeye aho twavayo byari bibi twahunze icyagira kitugirire nabi bagaheza rero bakaza batekanye muri iki gihe ndabona yuko boramuka baje nawe nu amakungu arabibona n'abandi bari mu Burundi barabibona boshobora kuvuga bati nimuze tuzobakirana umuvukano tuzobakirana kubategera ego turabizi ingene intwaro y'imigambwe yamimeze uyu munsi umugambo wose ugira uti noronka abanywanyi noronka abiyongera mu banje nako kantu kariho mu Burundi cyane cyane imbere y'amatora ivyo vyose niho biri mugabo je ntivyombuza ko nigarukira n'umutima utekanye ku ruhande rwabo nabo babakiriye hariho ikintu cyiza nibo barungika babirukanye nibo barungika babaranduriye kutu uduhemba bashobora kuba barihishijemo bobafasha kubitegera bobafasha kubona yuko ari ikintu cyiza cobashikana iyo baje bapfa mugabo kandi udashaka kuza akoroherezwa n'ibyo bihugu byamwakiriye cyanjye bikamurunderera aho yoshobora kwakirwa wewe yibwira yuko ashitseyo yomererwa neza
hama kuri babandi nabo baciriwe uwo guherayo aho mvuga b'abanyepolitike bagirizwa ibyo mu 2015 kuba bo barahatse kugira uruhara mu ihirikwa ry'ubutegetsi bwari buhari ico gihe nabo ubutumwa gusa nk'ubwo turungitse mu makambi canke buratandukana
bushobora gutandukana gatoyi kuko abo bari ndongozi ariko rero naho bari ndongozi nabo nyene ibikoko by'ukwica nibwira yuko nabo nyene bagifise agatima keza ko gukunda Burundi ninacyo gituma mbere iyo bari bumvise yuko bimiriwe noneho baca bashangashirwa bakagira iyo mirwi y'ukurwana mugabo bo kumva yuko batimirwa bo kumva yuko batarabwa ibi boshoboye kuza n'amahoro ariko ndazi neza yuko amategeko y'igihugu kuri bene kuyashinga no kuyubahiriza bagira bati ibyararenzweko ko byarenzweko rero ko byarenzweko nibanze risubizwe mu buryo jewe nkagira nti no kuri ugo rugero ntihabuze uburyo bwo gushika ku cyiyumviro cyiza, ku cyumviro cyotekanya uwo yagiye ahunga ahunga ibyari byabaye nk'umuhinduri 15 ribwira yuko yogaruka yogaruka abo bamwakira nabo bagaheza bakamwereka yuko atagenda ashikira mu munyororo atagenda ashikira ukundi kubura kuburagizwa icyo akora icyo yifuza bagaheza rero bakabishyira nanone mu nama kugira ngo n'ubwa mbere uwo yakoze ikibi ashobora kugira ati n'ukuri ubu ndategereye ndashoboye gusaba imbabazi ndashoboye kuba narihenze mugabo uko kwihenda kwiwe biguheza ngo kumuhese mu gahinga uko kwihenda kwiwe kumugirira umwasi w'igihugu ubu no mu myaka yose ntabiba na gatoyi.
Murakoze cyane ku nyishu zanyu. Turasubira kuri telefone twakiraga kwa avuga kwa ikaze ku ijuru ry'Amerika uherereye hama kabazo kawe kwa Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana. Urakoze gakwavu ngaho mu Rwanda ugira umunsi mwiza. Muduge ku ijambo Musenyeri.
Uburenganzira twebwe Ekleziya Gatolika dufise bwo guhamagara bene wacu aho turi mu gihugu kimwe turimo ngo tubakebure soko tubarusha ubwenge oyaye soko kandi twaba tubarusha inguvu z'uko batakuzuku dushobora kubakubita ku munwa ingibambewe. Uburenganzira dufise si n'ubwacu, uburenganzira twebwe dukoresha twebwe twirukira nubwo nawe we gakwavu ushoboye gukurikiza n'iryateka ry'umuntu ndakubwira yuko ribwirizwa kubahirizwa ribwirizwa kugirirwa neza umuntu ntiyigere ahungabana mu iteka ryiwe. Iyo rero tubonye ibintu birihungabanya emwe uwo ariko arabigira twebwe turasubira tukamuvunira akaguhe twebwe ntituja kumupfunga ntituja kumurega handi mugabo twifashe ruto mbere turaheza tukamubwira yuko iyo nzira ariko aracamwo itoshoboka gutekanya uwe n'uwo ariko aragirira ivyo ariko aragira. Twebwe rero dufatira kw'iteka Imana yaturemanye kw'ijambo ryayo ku ijambo Ekleziya Gatolika igenda irigisha abantu kugira ngo bashobore kurangura gutegekanya umubano mwiza umubano bateza imbere bose.
Urakoze imbere ko muca mwishura kuri
kegwano zindi nizo ngwano zindi rero ikibazo cya kabiri niyumvirize umubyeyi wacu papa wewe ashinzwe kugenda arakebura amakungu n'ukuri ntiyigeze abiteha yaragerageje uko ashoboye kose afatiye nanone kuri iryo jambo ry'umukama afatiye kuki iryo jambo ry'umukama ritubwira riraba iteka ry'umuntu nta bindi twishimbirije.
Murakoze cyane hama gamusenyeri sinzi ko muravyumva rero abaca bagira ko bavuga ngo muri ivanga muri politike mvuzemo ni Ekleziya Katolika muri rusange umugambwe uri kutegetse mu Burundi muravyibuka warababwiye muri 2015 nyuma yaho irasubira babwira uko gukemura niko bafata nk'uko ivanga muri politike canke politike irajamwe mu byerekeye kugarura intama z'Imana.
Nashaka kubabwira yuko atabuzima bw'umuntu nabumwe na ruhandi na rumwe rwabwo rutinjira mu maso y'Imana rutinjira rutamurikirwa mu ijambo ryayo nta na rumwe kuko izo mpande zose umuntu agenda aracisha mu buzima bwiwe zose zikomoka mu ngabirano Imana yaduhaye ingabirano y'ubuzima ubwo buzima nabwo bukaba bubwirizwa gutunganiriza isi gutunganiriza abantu mu byabo byose nicyo gituma rero iyo Ekleziya Gatolika ivuze ibiraba politike bigoramye nuko biba mbere biriko bironona politike nuko biba biriko biratukisha politike erega ikintu cyose umuntu atanguye kwihendamo gisha cyononekara bwa buryo bwo kwihenda umuntu aba agomba gukoresha buraheza bugasubiza inyuma ineza ari kuboneka mu byo yipfuza nicyo gituma rero na politike arantegera neza n'ubundi wese antegere neza na politike ni igice cy'ubuzima bw'abantu kibwiriza kumurikirwa n'ijambo ry'Imana none umukama Yesu Kristo siwe atubwira ati mwebwe muvukana mwese none abavukana babiri tubabone bariko bararandagurana tubabone bariko baratuma umwe ahunga uwundi uwundi asigara yicaye kutwo wa wundi wa mbere yakora tuheze tumume ntibyoshoboka.
Murakoze twakire Didier ku murongo wa telefone w'undi Didier ikaze ku ijwi rya Amerika aho uherereye hama akabazo kawe.
Murakoze boshe ndaguhaye mwiriwe kandi ntahimwe cyane gose ni icyubahiro Musenyeri Simoni nta mwana ndahimbawe gose no kumva mwashoboye kumutumira sindaguteba ubwa mbere kwari uko gukenguruka ku mpanuro nyinshi numvise yamaze gushikiriza ngahanye mbere nshima n'inama yawo ibahuza impanuro bama batanga izo tutazikurikira cyane gose nyir'icyubahiro Musenyeri Simoni nta mwana hari icyo yavuze mu ntango kijyanye muriko muramubaza ubuzima yabayemo kugeza uyu munsi ari mu karuhuko k'izabukuru hariho kimwe yavuze umuryango w'abihebeye Imana harimo abafurera abasaseredoti ababikira mbere n'abakristu barayiko ibyo ndabikurikira gose yise abuzuriza Imana bigisha ubutumwa bwo gusubiza hamwe no kurekuranira ikibazo cyanje hariho umugwi w'igihugu witwa ngo wo gusubiza hamwe no kurekuranira banki kumenya kahise ijya CVR ndashaka kumenya niba ubwo butumwa bwa nyine cyubahiro uyo mwepiskopi basangiye nabo bandi bihebeye Imana yashyizeho mukama ufashije gutora bamufashe ubwo butumwa hari icyo baheza kumbure bagakora na zaba n'impanuro batanga n'irya CVR ibyo ndabivuze kuko nigeze kubona igihe kimwe Musenyeri Simoni nta mwana nyene hari ahantu yagiye ari kumwe nabo muri CVR bagiye guhezagira ahantu hantu hatawe abantu bishwe muri ya myaka yahera nicyo kibazo nshaka kumenya niba hari ico baheza bagafashanya n'uyo mu gusezera
urakoze cyane Didier ubwire umunsi mwiza musenyeri Simonye nta mwana akabazo ka Didier gukorana kwa Sever no muryango wanyu wabihebeye Imana uvanzemo abapatira afurera n'ababikira kugarukira he kumeze gute
twebwe turi umugwi ufatanye n'inkuru nziza y'umukama Yesu Kristo nabo bakaba umugwi uhagurutse uvuye mu cipfuzo cagiye kirashikirizwa n'abanyepolitike urabubu badutwara n'abandi babatanze imbere kuko uyu mugwi wajuvara mu mwumvikano wi Arusha niho rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri niho rero nibwira yuko intumbero twembi tugenda dukurikirana zirashobora kwegerana zirashobora kumurikiranira nkako ukurekuriranira ukuri n'ukurekuriranira uwo mugwi washinzwe na leta uriko urakurikira n'ukugerageza kumenya ivyabaye mukuri kwavyo uhejeje kumenya ivyabaye mukuri kwavyo uheze rero uduhamagare twebwe vyabaye ko twebwe vyabereye vyabereye imvo y'umubabaro muremure n'ubu ukiriho mbere uko umara iyo myaka niko uba munini gusumba niko uzogora yuko bawukura mu mitima y'abantu hanyuma rero gutyo turashobora gushika kukurekuriranira kuko tumenye ukuri kuko tumenye wagiye aronona kandi uwo yagiye yonona kuko nawe yamenye ukuri ashobore kugira ati n'ukuri ndasavye ikigongwe Uburundi bwavyaye ndasavye ikigongwe Abarundi bose bababariye muri ico gihe kuko abo bariko barondera ukuri bazoheza bakagerageza bakerekana ingene ico vyabaye bitabaye gusa kuri kubahutu canke kubatutsi bonyene ukwabo jongiye kuraba je nabonye ivyagiye biraba nko 93 n'ubundi ako gatima kace kagaruka niko jewe nagiye ndabibona ugasanga amakaritie arugaye Bujumbura umututsi ntagereyo kuko abiyuganiye ari abahutu canke umuhutu ntagereyo kuko abiyuganiye ari abatutsi ivyo bigaca vyerekana ingene uwo mugwi wabo ubwirizwa kutwereka ingene abahutu abatutsi bombi nyene bagiriwe nabi maze naho boshika kuri vya bindi bita genocide bakagira bati mwe muri iyo honyabwoko harimo abahutu harimo abatutsi ico gihe kandi bose nabo kubahwa nabo kugirira neza ariko twebwe abuziriza amana twebwe duhagarara kuyindi ntumbero y'ijambo ry'Imana ubwo nyene ijambo ry'Imana naryo ntirindira yuko tutirinda guca irya nino turaba uruhara rwa kanaka n'urwa kanaka oya nitirinda kuja gutondanza ivyo vyose igicumuro canje nacumvise naho ntogenda kukirata ndashobora kugisabira ikigongwe kandi naho nyine nkumvirwa
Ego mbega musenye muri 2015 tugarutse muri bimwe bya turiko turavuga ingene igihugu aho kigeze naho cavuye mu mvuruzo kwiyamiriza ikengo cha gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza mwarumvikanye muvuga ko abarundi batarabaja ni naho havuye icivugo gifatwa nk'ica batavuga rumwe na leta y'u Burundi bavuga ngo sindumuje ubuja mwanse kirya gihe ubimeze gute ubu nta icivugo cyacaye cyake ndingene canke byarahindutse bivanye n'igi
Jewe nukuri sindu muja Jewe sindu muja Jewe nzoga fana Na shaka iho mbele yuko Nabandi bose Nabandi bose banyotewe ukwishira n'ukwizana Batagirwa abaja Atamunaza Abategeka Abategeka Ikibonekeza yuko ataricho noneho ibyo byabaye mu bihumbi bya 15 babishize imbere y'abandi bashingantahe atari ababa mu Burundi nguko kwa bo bepiskopi barerekanye yuko iyo icyo kiringo kigira gatatu nyenicyubahiro na kwigendera Perezida Nkurunziza yarondera akari kugishikira buri ubwo buryo nico gituma rero nuno munsi nibwira yuko kitari gushikirwa muri ubwo buryo naho yashoboye gutwara si kuvuga yuko yatwaye afatiye ku ngingo itunganye ika ni nacyo gituma twebwe inama y'abepiskopi twaciye mbere dusokorora akarenge no mu matora yakurikiye kuko nyine tutashaka kwishyira ku iryo tonga ry'ikintu twabonye neza twahavuye tugira tuti si byiza ko tuja gufasha muri ayo matora adatumbereye icyo ibwirizwa shingiro ryacu ryasaba abagiye kwitoza niho rero nibwira ko nuno munsi naho byashobotse bikamara icyo gihe cyo kuvuga yuko byari mu kuri oya kandi turazi yuko umuntu wese ashobora kwihenda mugabo ako gato yikeza kaje kujana nuko kwihenda kagashobora gutuma ikintu kirangukana buhoro buhoro we naho gidahita ngo kiranguke nkuko abantu bose bari babyiteze
Musenyeri Mukuru Simoni Ntamwana turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro ndabisabire mu minota ibiri mugire ubutumwa muhe impande zitandukanye abanyagihugu inzego zitandukanye Burundi mu Rwanda kuko twaciye hirya no hino ibyo bihugu byose mu karere kugira ngo muri 2025 Burundi bugiye kuja mu matora na 2027 bizoshika imiti mitekanye ya mipaka yarugurutse n'ibindi bitandukanye twavuze akajambo mutekereye abatwumvise tuhereye ku bategetsi gushika ku banyagihugu tugaca mizampunzi n'abihebeye Imana n'akahe
Muje mbona ari ijambo rimwe yemwe mbona ari ijambo rimwe nogumako kandi ndamutse ndarigumye ko ndamutse ndariranguye nta rindi shano ryogwa ku gihugu cacu nta rindi shano ryo giteranya n'ibindi bihugu tukaramuka twebwe tugiye dutengatiye neza iteka ry'umuntu ineza y'iryo teka ndetse neza yuko iyo turi hose icyo dukora icyo cyose kikagenda kivoma ineza yobera iryo teka hose tuzoheza dukundirwe tuzoheza tworoherwe n'abandi bantu bazotwunganira kuko bazoba babona yuko turiko tuja heza murakoze cyane cyo bya Amerika
ego Musenyeri Simoni Ntamwana twibutsa ko mwahoze mutwara diocese nkuru ya Gitega iri ku mugwa mukuru ya politike y'u Burundi mukaba mwarigeze no gutwara inama y'abepiskopi katolika muri ico gihugu ndetse no mu mabanga atandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twashimire cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika ejo nitwongera kudodora haba muri Gitega cyangwa Vatikano aho muri turiko turayagira muzo twitabe nkuko mwabikoze no munsi
murakoze cyane mukuri nzobigamburuka nzi neza yuko ari ikintu gishobora kunganira bene wacu nzogikora n'umutima wanje wose
murakoze mubandanye mugira karuko keza kizabukuru
murakoze
yego akarino ngarero nshuti bakunzi bije rya Amerika duce dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi mwakoze kudutega biri ikiganiro muri isanga mwagiteguriye umwongera mugishikirizwa na Diana Nini nahaze nariko ndakiremesha ndi muri studio yindwi ku ijwi rya Amerika reka nshimire abakunzi batanze ivyumviro abatwandiki kuri Facebook tutashoboye guhamagara kwera kanya na matelefoni ya gera duchira mwomura dutunga liko kino kiganiro mukanya mwraza ugisanga kumbuga nguruka na umenyi zaacu YouTube ni VOA radio yacu na Facebook tulakiba shiraho mwinga vgivyuma shimire awafasa ni wabili tuwaliko tulakorana ni enjonyo Saida Hamdum hamwe na Nadia ta tukwese tuwikewa nulie tuifuliza kugira iwi hevziza mwuzio mwriko mwrakora mutukumviliza aho muherere ye kumiche ine igize isi yose ahanje tulongira makuru alimbele.